iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kuri mikoro muri mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu tugiye kubagezaho. Mu Burundi, abamugariye ku rugamba bo mu ntara Cibitoke barasaba leta kubegurira imidugudu begeranyirijwemo.
Tumaze imyaka hafi 10 igiri kwire turi muri aya mazu, ntitugira ibituranga, ntitugira impapuro ndangatongo.
Gerard Ntiruhungwa ni umwe mu bavuye ku rugerero mu ngabo z'u Burundi. Icyo kibazo ubuyobozi bw'ingabo z'u Burundi zirakivugaho iki?
Leta yatanze ayo matongo ibona impamvu kuko yashatse gufasha abantu bahoze ku rugamba bakomeretse bidasanzwe. Rero burema
Koloneli Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi. Muri Uganda, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi yatawe muri yombi ku kibuga cy'indege avuye mu mahanga. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umwuka uhari si mwiza hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba Twirwaneho. Aya makuru rero turaza kuyagarukaho mu kanya, duhereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Uganda, nk'uko twari tumaze kubibabwira, Uganda yatangaje ko umuyobozi wawo, umuyobozi Robert Kyagulanyi utavuga w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi uzwi ku izina rya Bobi Wine, yatawe muri yombi kuri uyu wa kane ku kibuga cy'indege ubwo yaragarutse mu gihugu havuye mu mahanga. Fide Niyongabo arakomeza inkuru.
Amasanamu ya video mugambwe wa Bobi Wine National Unity Platform NUP mumfunyafunya washize ku rubuga X wamwerekanye ari mu minwe y'abapolisi. Byari nyuma yuko avuye mu ndege ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Umwe mu bakorana nawe yumvikanye kuri video ariko abaza iyo bamujanye. Matthias Mpuga ayoboye umugambwe NUP mu nama nshingamateka yashyize ubutumwa ku rubuga X aho yatangaje ko leta igayitse ya Uganda yahagaritse umukuru wabo igihe yarashitse ku kibuga cy'indege. Yavuze ko bari baje kumwakira ko yamara abajejwe umutekano batamurekuriye n'uko bavugana. Umuvugizi w'igipolisi Patrick Onyango we yatangaje ko inzego zijejwe umutekano zaherekeje Bobi Wine kumuhana iwe. Mu myaka ya vuba, Robert Kyagulanyi azwi cyane ku izina ry'itazirano rya Bobi Wine, yabaye umunyapolitiki akomeye agwanya ubutegetsi bwa perezida wa Uganda Yoweri Museveni ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1986. Bobi Wine yarangije mu kibanza cya kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2021. Icyo gihe yavuze ko ayo matora yaranzwe n'ubusuma. Batavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka ka muntu baranebaguye perezida Museveni mu kuvuga ko akandamiza batavuga rumwe na leta, ibirego we ahakana.
Abahanga mu byerekeye ikoranabuhanga n'umutekano w'ibyo rikoreshwa batangaje ko abajura bakoresha ikoranabuhanga bo muri Afurika y'Epfo bakajije ibikorwa by'ubwo bujura ku batuye ku mugabane wa Afurika no mu yandi mahanga. Nanone Fide Niyongabo.
Hisunzwe bitangazwa n'abajejwe amatohoza, inkozi z'ikibi zikorera ibyo byaha mu bigo bikomeye cyane cyane kurusha ibindi mu butunzi ku mugabane wa Afurika, ibyo birimo Ethiopia, Kenya na Afurika y'Epfo ubwayo. Yamara zirakorera kandi ibyo byaha mu karere ko muri Afurika yo mu burengero ku mugabane w'Uburaya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amashirahamwe mpuzamakungu agwanya inkozi z'ikibi nka Interpol yatangaje ko imigwi y'inkozi z'ikibi zikora ibyaha zikoresheje ibyumanyabwongo mu makungu irimwo uwitwa Black Axe wo muri Nigeria. Uwo mugwi umaze igihe ukoresha igihugu cya Afurika y'Epfo nk'ikibanza cyo kunyonora abantu mu bice bitandukanye byo ku isi. Akarorero umugwi Black Axe waranyonoye abapfasoni miliyoni amajana n'amajana y'amadolari, benshi muri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abari muri uwo bakoresheje amayeri yo kubesha abapfasoni babakunda bifashishije imbuga ngurukana bumenyi. Craig Pedersen ayoboye ikigo TCG Forensics kijejwe gufasha kugwanya ubugizi bwa nabi bukogwa hifashishijwe ivyuma nyabwonko yatangaje ko Afurika y'Epfo arico gihugu abakora ubwo bugizi bwa nabi bakoreramwo cyane. Abisigura mu kuvuga ko bakorera muri ico gihugu kubera gifite ubuhinga buteye imbere mu bijanye no guhanahana makuru. Ikindi ndavuga nuko Afurika y'Epfo ivisi bisata by'amabanki bikomeye cyane. Craig Pederson avuga ko ivyo bituma inkozi z'ikibi zirungika amafaranga aho zishaka hose mu buryo bwihuta cyane. Pederson avuga ati
Cybercrime is one of those crimes that is scalable.
Ubugizi bwa nabi bukogwa hakoreshejwe ivyuma nyabwonko ni bumwe mu bushobora gukogwa ku bantu benshi mu buryo bworohera inkozi z'ikibi. Ni igikorwa kitaruhisha abakora ubwo bugizi bwa nabi kubera uburyo bakoresha ku muntu umwe ariko bashobora no gukoresha ku bantu 10 canke 20. Ibitegeri by'abantu batwitura banyonowe n'izo nkozi z'ikibi ni byinshi cyane. Pedersen yatangaje ko inkozi z'ikibi zikoresha ivyuma nyabwonko mu kunyonora abantu zidahanwa kubera abajejwe kubahiriza amategeko muri Afrika y'Epfo adafise ubushobozi zibuhagije kugira batohoze ivyo vya.
Kuyandi makuru avugwa hirya no hino ku isi, John Fosse umwanditsi w'ikinamico w'umunyanorvege niwe wegukanye igihembo cyitiriwe Nobel cy'uyu mwaka mu cyiciro cy'ubuvanganzo n'ubwanditsi cyatanzwe kuri uyu wa kane. Bwana Fosse numwe mu banditsi b'ikinamico bo muri iki gihe ikinamico zabo zakinwe cyane ku isi. Temistokere Mutijima hatugeze bindi kuri inkuru.
Ikigo cy'abanyasuwede gishinzwe guteza imbere ururimi n'umuco cyavuze ko Yoni Fosse w'imyaka 64 y'amavuko yashimiwe kubwo ikinamico ze zandikanye ubuhanga mu buryo zitangijwe ku bitabashaga kuvugika. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bivuga ko Fosse rimwe na rimwe agereranywa na Samuel Beckett, undi mwanditsi w'ikinamico watsindiye igihembo cyitiriwe Nobel. Ibihangano bye bishingira ku mvugo yoroshye kumva kandi bigatanga ubutumwa binyuze mu njyana no mu guceceka. Imyandikire ya Fosse isobanurwa n'uburyo igaragaramo kuruta ibiyikubiyemo, aho ibitavuzwa kenshi bigaragaza ubutumwa burenze uko biri. Inteko y'abakemurampaka yagize iti Fosse yerekana ibihe bya buri munsi bihita byigaragaza mu buzima bwacu. Uburyo yoroshyamo imvugo n'imikinire bisobanura amarangamutima ya muntu akomeye kurusha yandi yo kwiheba n'intege nke, ibyo bikagaragazwa mu magambo yoroshye cyane. Nk'uko bitangazwa n'icapiro ry'ibitabo Samlaget ryo muri Norvège, ikinamico za Yon Fosse zimaze gukinwa inshuro zirenga 1000 hirya no hino ku isi. Ibihangano bye kandi bimaze gusemurwa mu ndimi zigera kuri 50.
Barakoze Temistokere Mutijima na Fidel Niyongabo bamaze kutugezaho hamwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio yanyu Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri www.radio.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na X yahoze yitwa Twitter muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Amakuru turahera mu Burundi, abamugariye ku rugamba bo mu ntara ya Cibitoke barasaba leta kubegurira imidugudu begeranirijwemo. Bavuga ko bafite impungenge ko bashobora gusohorwa mu masambu bahawe umwanya wari wose. Banavuga ko batavuzwa uko bikwiye. Eroje birika neza abaho ibindi kuri inkuru.
Yahamirwe umwungu w'imyaka 55 w'abana babiri aba muri site ya Karurama iri ku metero wa 500 uvuye ku nkengera z'uruzi rusizi rugabo Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yageze muri ico kigwati kiri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi mu kwezi kw'indwi mu 2014. We n'abandi baba muri iyo site bafise ubumuga butandukanye. Hari abagendera kudukinga kubera bacitse amaguru, abandi bafise ubumuga bwo kutabona canke bacitse ukuboko canke ukuguru. Bakingira ayo mazu bari bafise umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba. Ibyuma vyawutanga vyarashaje, bakaba bari mu kizime. Iganijwe rya Amerika ko ari kibazo gikomeye.
Ubu rero turi mu kizime, murabona n'ahantu tubangene hegereye Rusizi hari umwijima ukomeye cyane. Ikintu badufashije amazi turayafise, ariko twari dukeneye umuyaga nkuba vyihuta. Nk'ubu mbona n'umuntu agendana ubumuga agendera ku gasheze rurande kubekiye, byasaba yuko uwo muntu yoca ahantu habona. Urabona n'ahantu badushije ko ari munsi y'umusozi, biragoye cyane nyako bamumenyesha amakuru.
Ariko igisonga uwo mugabo yamaze imyaka 22 mu gisirikare cy'u Burundi kurusha ni ukubona habaye atarupapuro ruhamwegurira nk'itongo ry'iwagira.
Tumaze imyaka hafi 10 igiri kwire turi muri aya mazu, ntitugira ibituranga, ntitugira impapuro ndangatongo. Kandi nyako uwo mukuru w'igihugu yirigwa aravuga ko n'abarenganijwe bagomba kubarenganura kuko ntitwo umenya yuko twabaye abagererwa ari twe twabaye abagererwa twenyene kubera tugendana ubumuga
izi mpungenge y'uja Amerika yaje bajije Colonel Flaubert yereke umuvugizi wa FDN bigisikare cyo Burundi
leta yatanze ayo matongo ibona impamvu kuko yashatse gufasha abantu bahoze ku rugamba bakomeretse bidasanzwe rero burema na leta izosubirana ayo matongo kandi bishitse uwahoze ku rugamba kitaba Imana itongo ricariba iry'umuryango
ariko ibyo ntibinyura ntiruhungwa yamugaya amaguru atanga akarorero ka bamwe mu bapfakazi n'imfuvyi zisigwa na bagenzi be ubu batagihabwa imfashanyo
abo twatumye ngo baje kukibaza bavuze bati ahubwo genda bitegure abo bantu harimo abasigwa yuko ayo makaro batazosubira kuyaronka n'akarasiyo batazosubira kukaronka icyo rero twagomba mukidushikanire hejuru
Jean de Dieu Ndikumana n'umukuru wa site ya Karurama uwo mugabo w'abana 10 afite imyaka 50 yacitse kuguru kumwe ikimubabaza cyane ni ukubona we n'abagenzi be batavugwa kandi baravyemerewe yahutarwanira muri umwe mu mirwi yagwanye igisirikare cya kera
niyo bandica amasezero rande amabekiye abantu tumugaye dukoresha nk'ibyanditswe mu 9 k'umwaka uheze n'ubu ntibiraboneka tugomba dusubire kuyinzire mu kundi k'9 bitaraboneka none wumva ngira barabonye ko twakize mbabo rero barabonye ko twakize ntibadusubize ku kazi nakari bamwe bamwe turonka gasara kuko bamwe hagasara turonka aduhembe nakari dusubire ku kazi abakaba babona ko tutarakirana nibaduhe ibyo twemerewe n'amategeko none nk'abantu twakorekore igihugu tukamugara ku rugamba none twose tubinhabwa mu byo twandikiwe duhabwa ahubwo nagira ngo nibindi bo twongerereza imfasanyo bakagira ati aba bantu bakoreye igihugu rikatwongerereze ku mfasanyo nabo babiho nk'abantu nk'abandi
ise ntirampe bawe imyaka 50 bakaba afite inzaro 6 nabo n'impumyi uwo mugabo yahoze ari umurobere yemeza ko atagihabwa imiti uko yahora
kare twavugwa kane mu mwaka ariko ubu ni kabiri mu mwaka nk'ubu ntibaraza no kutuvura kandi hari abantu bama ku miti bafise indwara zitandukanye najewe buri mezi 3 ndakenera umuti kanaka bivanye n'ubumuga bwanje mbwa hari uwundi ahera ku wa mbere akazoshika ku wundi wa mbere w'umwaka amiri kinini bidakunda yuko hoca muno umunsi atameze kinini rero nk'uwo iyo bicanganye usanga bimugora
Colonel Biyereke avuga igisirikare cyo Burundi yabwije ujya Amerika ku kibazo kiriko kirigwa
yahoze ku rugamba kandi baravugwa igihe cyose bikenewe ariko hagiye gushika imiti kabura mu mafarmasi bigafata igihe kugira ngo biboneke ariko igihe cyose bituye ibiro bikuru bibajejwe baravugwa barapimwa hariho umuganga yamabakira
ibitigiri bitangwa n'ikigo sadaka kiraba iterambere ry'abahoze ku rugamba mu Burundi byerekana ko bagera ku 8,000 abamugariye ku rugamba muri bo bashizwe mu bigwati bimwe abari ibintu n'ibindi bakavuga ko ari urugaro rwiza rwo gusubiza hamwe no kunywanisha abahoze barabana y'ingwe eroje uri kaneza ijya Amerika
Eroje Birikaneza urakoze ibiganiro byacu nshuti birakomeje mu Burundi umwe mu rubyiruko rurangije amashuri abanza haherutse kubyaza umuriro w'amashanyarazi akagezi gato ni ku mutumba murenge mu ntara ya Rumonge aho umuriro yakoze ucanira zimwe mu ngo zari muri ako karere inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi turagezwa na Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda
katogibona nika abitanga kwidandikanya kabaza tuti mane ujya mu nkungu harakwaye mu mutwe nibisazi cyabamurotse nibiki
uwari karavuga nemire irakoze bataziriye Madiode numuhunga kiri muto mu myaka 22 yarangije amashuri 9 mu mwaka w'2018 ku ishure shingiro rya Kiyagayaga ahari nahasanzwe avuka ni muri zone Rusabagi komine Burambi y'intara ya Rumonge afatiye ku kagezi gato cyane kahavuka kitwa kwa Nyamihire kari hagati y'imisozi ihanamye byiregwa na mahanga yarahinguye umuyaga nkuba ungana na kilowate 0.5 asigura ko yifashishije ibyiyumviro byamuje mu mutwe kubijanye nuko umuyaga nkuba uwo buboneka ahitamwo kubishira mu bikogwa ngo arabe ko byokunda
bimubona nasoboye gusikana hano nasoboye kwerekana ntaho navyize binzamwo gutya hanyuma nkabona kuno bikora hanyuma maze kuba ndabikoze nkabona ni intambamye hanyuma nkigukunge niyo ntamba nyino ikura mu nzira
mu buryo budatahuritse neza akoresheje akanogo gakikujwe n'akayungiro gakozwe mu misurisuri kare hani metere imwe y'ubujakuzimu mu kwegeranya amazi y'urugomero nk'isoko umuringo tumwe yagiye arungikanya afundikesheje bitambara ukamufasha gutwara amazi kuri metero 150 aho yayegeranirije n'ikigega kimufasha kuyazigama mu gihe cici ngo ntakame ico naco kigira uburinganire bwa metero kwadrato zibiri hamwe n'ubujakuzimu bwa metero imwe n'ibice bitanu Emile Irakoze Madiode amenyesha ko byamutwaye nguvu mu kuhatunganya
Nahereye mu bihe bigoye cyane hano hantu hari ahantu bwa kera hari hameze nabi hari manga nini nabanze kuzibira nkoreseze uburyo bubaye baye amabuye hamwe n'isima kugira ngo nsobore gufata pante yiyitiyo murabona ko nasobwe no kwimbigiti kugira ndo nkano ndayicisa nsa rero ndagomera kugira ngo yamazi nzoba nkeneye mwacagihe cyici azoba kwiye mu gihe cy'imvura nayo azoca hezura akarengana mugabe ajyategekanizwe nkayaronka uruno ruzi nakagezi kuzura natsiye nkora aka itiyo ndayitobagura kugira ndonke ka kayungiro hanyuma sangira kutandonka ukungene noronka utwiso duto duto kwinzigwa mona ya amazi
ico cyumviro yakigize mu mwaka w'2020 atangura gushika ku ndoto ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 umunsi yatangura kwakiriza inzu ya mbere ku mutumba murenge nkuko yabibwiye ijwi rya Amerika yatanguranye umuyaga nkuba muke cyane bitewe n'intambamyi z'ibikoresho n'ubuhinga budashemeye
natanguye kuronka volt 35 wari umuyaga nkuba ariko nta nguvu wari ufise nta busobozi bwo kwasitara wari ufise zitiyo mu kuzifatanya giye kurabitiyo uko usanzwe imeze urabona ko nkangaha imbere igonze wagenda hagoramye ikintu urabona ni habi cyane kabisa hanyuma niyo nacangene ndaturiye kugira ngo igondame canke iduge canke irarame kugira ngo nsobore gukatakata ahantu hose ubona murabona ko nasobwe no kwimbigiti kugira ndo nkano ndayicisa
mu kigega yegeranirije mu amazi mu kuyazigama yayaciyemwo imici ibiri hamwe yashikira amazi arimo imicafu agaca yungururwa n'akayunguruzo yashizemwo nako kakabona gutanga amazi asohokera mu miringo ibiri iyo nayo yishize ahantu hashunguruka cyane kugira ngo ashika atangire umuyaga nkuba afise inguvu nyinshi cyane naho ni muri tribune kozwe mu kigunguru cashaje nibindi byuma byibisigarira by'imoteli zitagikora ubwo buhingageze ko bumurosa umuyaga nkuba wa voltage iri hagati y'amajana 220 n'amajana 37 izo nazo acadicisha mu kindi cuma cha transformateur yikoreye ubwiwe mu ntsinga yazingazinze gucyo kikamuha umuyaga nkuba ungana na 1/2 cha kilowate ababa muri ako karere haba babanyi abo yahaye umuyaga nkuba canke mu ntwaro barashima ko igikorwa ca Emile Irakoze cahinduye byinshi mu mibereho yabo
abitangwe gukora cyabahinduye ikintu kinini kari wani wasu ntihabona mugu hasigaye habona ne wacu ni mu gisagara hasigaye mwe ni ku murango mbega ni buzumbu
kwebe twasima kuko ubu tuba ahantu habona ubu muhira nta kibazo
abana barayakoresha hageze ku mugoroba abana baricara ngaho bakazingurura makaye bagasubira bakiga bagasubiramwo
hamaze guhinduka byinshi kuko hamaze gusika nta masora bagikoresha basariza amabama telefone amaradi amasagufu bavuza nuko
inyuma y'imihana 15 amaze guhereza umuyaga nkuba nayo ikamurihira mu mugwi umwe wese agatanga 2,500 by'amafaranga y'amarundi ku kwezi ngo afisi yindi mihana 28 n'amashengero 5 bariko bamusaba ko nabo yo ubaronsa ariko akagira intambamyi yo kutagira ibikoresho bimeze neza hamwe n'ubuhinga bwo gutanga umuriro bituma hari umuyaga nkuba utakarira mu nzira hamwe n'amazi make yako kagezi Abo muri ako karere barasaba ko Emile Irakoze Madiode yoshigikirwa gutyo n'abandi bashikigwe n'umuyaga nkuba
nosaba yuko nk'ibi ntakibuze nk'ababisoboye bo mufasa bakamuterera
aha mubonaye tiko tubyitegereza mu byukuri uyu mwana niwo gusigikirwa
Emile murakwiye kumufasa kugira ngo atere intambwe aduga kuko hari ibintu atarashobora kuronka
Abo mu ntwaro kuri iyo mitumba bavuga ko umwitwariko wabo ari wo guhimiriza abahaba gukingira ico gikorwa nk'uko ari cabo. Eric Madiode afise iciyumviro cyo gukora urundi rugomero rushasha rwagutse rw'inguvu nyinshi mu ruzi Yove ako kagezi Nyamihire kisukamwo, gutyo akakiriza amatara zone yose bikunze akakiriza na komine. Arasaba bari mu bajeje ubijanye n'umuyagankuba n'abandi babishoboye kumushigikira mu kumurosa akajyo ko gukarihirizwa ubwenge no kongereza ubumenyi.
Yarara inkuru y'ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abunganyi bayo mu Burundi. Tumushimire Tienvive Ndayishimiye. Tugenda no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Minembwe, havugwa umwuka utari mwiza hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi batwirwaneho. Ni nyuma y'impfu z'abasirikare babiri bishwe ndetse n'umusivili umwe. Inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Amwe mu masoko, amaduka, amashuri yo muri santere ya Madego yafunzwe ndetse hari n'inzira zitari nyabagendwa. Mu itangazo ryasinywe n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo gikorera mu Minembwe, Lieutenant Meya Jeremy avuga yuko hari abasirikare babiri bo muri Brigade 112 bishwe n'abagwanyi batwirwaneho, babambura imbunda ndetse n'imyambaro yabo. Umuyobozi bwa Societe Civile mu Minembwe bwemeza yuko ari n'umuturage w'umusivile nawe wishwe n'abasirikare b'ingabo za leta zarimo zirasa mu mihana itandukanye. Bamwe mu bacuruzi bakorera muri santere ya Minembwe bavuga yuko bamaze iminsi badafungura amaduka yabo bitewe n'uko ubuyobozi bw'ingabo za FARDC zikorera muri Brigade 112 bwabategetse kuyafunga. Nasingizwa Benigne ni umucuruzi ufite restora muri santere ya Minembwe.
Abantu bari mu mihana yabo nyine ntabwo batembera, urabona muri santere ya Madego ya Minembwe niyo yarafitayaga abantu bose mu mihana, niyo abantu bose bahahiraga ibyo kurya, amaduka arafunze. Umva abantu gusa no kuguma nyine mu mihana iwabo ntagutabanyuka.
Byatewe n'iki?
Byatewe nyine n'ikibazo cyabaye cy'umwuka mubi, hari abasirikare bapfuye bishwe n'abantu batazwi. Abo basirikare rero bahita bagira umutima mubi, niko nshobora kubivuga. Bavuga ko bishwe ngo n'abasirikare batwirwaneho. Amaduka nyine bayafunze kugira ngo abantu ntibabone ibyo kurya, ngo ntibahereze abanyamurenge ibyo kurya, ngo bafate ibyo byo kurya ngo babishyire twirwaneho, ngo ije kurya bigire ingufu zo kubatera. Nyine ni finisiyo ngo yahaye abantu kugira ngo ibibazo nyine bigume bisa.
Bamwe mu baturage batuye muri santere ya Minembwe ndetse no mu nkengero zayo bari basanzwe batunzwe no gufungura ibyo bahashe, bavuga yuko bugarijwe n'inzara.
Turiho nabi ko turagenda ku bahinzi, ufite imboga akaduheza ukamukopa nyine igihe tuzabonera ubushobozi tuzamwishyura, ufite agafu akaguheza kucumbira abana, nta sukari nta sabune, nyine turi mu buzima bugoye.
Byose mwabivanaga?
Twabivanaga muri santere, niho twacururizaga. Abaturage bose ba Minembwe niho bacururizaga, kandi n'abarangura bajana mu mihana naho twakuraga ibicuruzwa. Ariko ntituhagera, nategetse abashi bagenzi bacu twacuruzanyaga gukinga amaduka, kandi buri duka yose bakagenda bashyira umusirikari kugira ngo agire umuntu ugura n'ugurisha.
Santos Mufashi n'umuyobozi wa Societe Civile muri Minembwe yemeza yuko kubera uyu mwuka mubi uri mu Minembwe, ejo kuwa gatatu abatware bo muri ako karere bakoranye inama n'umujenerali uyoboye ingabo za FARDC zibarizwa muri Brigade 112.
Abashefu bagumye guhamagara jenerali nyine bamubwira ko bakeneye kubonana kubera bino bibazo, baragenda barabonana abemerera, ababwira ko ito yaje ashaka amahoro ariko twebwe tutayashaka, kandi ibindi birebire. None rero itavuze n'uko bagomba kubonera abasirikare biwe babuze. Abashefu bamubwiye ko nabo batazi, bumvise ayo makuru ariko badafite gihamya y'aho abasirikare babuze. Ati nje ndabizi nziye abasirikare babuye, none rero nta kindi musaba mugende muzana icyo mwimugiye mwiyemeje kuba batwirwanya.
Twavugishije Kamasa Ndakize umuvugizi wa twirwaneho kuri iki kibazo bashinjwa kuba barishe abo basirikare babiri Byadukundira. Twavugishije kandi umuvugizi w'ingabo za FARDC mu Minembwe dushaka kumenya impamvu bafunze amaduka n'amasoko telefone ntiyanyuramo. Gusa mu itangazo ubuyobozi bw'ingabo za FARDC bukorera mu Minembwe bwasohoye bwasabye abaturage kwitandukanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Twibutse ko mu Minembwe hongeye kuba uyu mwuka mubi mu gihe hari hashize igihe kigera ku mwaka hari agahenge k'amahoro. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Vedaste Ngabo tugushimire kuri iyo nkuru. Tukiri muri Kongo, amakuru atugezeho nuko abantu 8 bishwe barashwe n'abantu bataramenyekana mu masaha yo kuri uyu mugoroba ku itariki 5 z'uku kwezi kwa 10 muri karitsiye ya Mugunga mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi bantu 4 bakomerekeye muri ubu bwicanyi kugeza ubu kandi nk'uko umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jimmy Shukrana bakomera abitubwira kugeza ubu ababishe ntabwo bari bamenyekana. Turabakurikiranira iyo nkuru. Mbere yo gukomeza ibiganiro byacu reka noneho tubararikire n'ikiganiro muri Isanga Kejo. Fidel niyo ngabo udishike
kwenye ni ejo mukigani na muri sanga tuzovuga ku byatangajwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ku munsi wa 3/7 byo yerekeye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka wa 2023 aho byo shyirahamwe ryahaye ibihugu bya Maroc, Portugal na Espagne kuzokwakirira hamwe ico gikombe cy'isi yose yamaninga ino zizobera muri Uruguay, Argentina na Paraguay mu gihe hazoba hibutswe imyaka 100 ibikombe by'amahiganwa y'ibikombe by'isi yose atanguye mu gihugu cya Paraguay mu mwaka wa 1930.
Fidel Niyongabo urakoze cyane. Turiteguye nyuma kandi yameze hafi 3 umukinnyi w'igihangange mu mupira w'amaguru Lionel Messi hatangiye gukinira ikipe ya Inter Miami niyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Habaye impinduka muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri iki gihugu. Jean-Claude Munyandinda.
Nubwo ikipe ya Inter Miami ihagaze ku mwanya udashamaje ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ku makipe mu karere k'Iburasirazuba k'Amerika, Lionel Messi ayifatiye runini. Hari abakunzi b'iyi kipe batangiye kumufata nk'umucunguzi wo ku rwego rwa yamvugo ngo waturekura twagwa. Mu mikino 12 amaze gukina mu marushanwa yose hamwe akomatanyije, Messi amaze gutsindira ikipe nshya ibitego 11 anatanga imipira 5 yavuyemo ibitego. Ikirenze kurushaho nuko Messi yafashije ikipe ye kwegukana igikombe cya Leagues Cup gihuza amakipe muri shampiyona muri Zunze za Amerika nayo muri shampiyona ya Mexique yabaye mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Muri iryo rushanwa rya Leagues Cup kandi Messi ni nayo watowe nk'umukinnyi w'intyoza kurusha abandi most valuable player. Imbaraga n'imbaduko uyu mukinnyi w'igihangange yatangiranye byatumye abafana ba Inter Miami bongera kugira ububyutse. Uyu numwe muri bo witwa Tom Rightside.
And away we go. And who would argue?
Ngaho rero muraje mutubone. Nindu za umufata nawe. Nawe na wamuhagari kuriya. Ibi nibyo nababwiraga ntimwumve. Mvuga nti Messi n'ikizigenza. Uyu mukinnyi ni umukongwe mujye mwemera. Mwarabibonye ariko Inter Miami yatangiye kuzamura urwego. Impamvu ni iyihe? No kubera Messi. Messi machachari. Buri mufana wese abashaka kureba Messi. Ni nayo mpamvu rero usanga abantu bazakomeza kwitabira imikino ya Inter Miami kubera ko nyine hari uburyohe gusa.
For the Miami would be fantastic to watch.
Kuba Lionel Messi yarongeye urwunyunyu mu buryohe bwa shampiyona ya Major League Soccer ntabwo bivuga n'abafana gusa. Myugariro w'umutaliyani Giorgio Chiellini ukinira Los Angeles FC asanga uyu munyabigwi yaratangiye guhindura byinshi muri ruhago ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yongeraho ko bidatinze uyu mukino uzawugeze ku rundi rwego muri iki gihugu.
The moment is now. It's not in 3, 5, or 10 years. It's now.
Igihe ni iki? Reka nongere mbibasubiriremo. Igihe ni iki? Ntabwo ari ibintu bizategereza imyaka. Iyi shampiyona ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize amahirwe cyane. Hari impamvu nyinshi zituma nemeza ko Lionel Messi azakomeza gufasha umupira w'amaguru wo muri iki gihugu kugeza ubwo tuzagera kuri byinshi. Nubwo jyewe nyina mu cyerekezo cy'iburengerazuba, naho Messi agakina mu ikipe ya Miami ibarizwa mu burasirazuba, byanze bikunze hari umukino tuzahuriramo. Abantu baramwishimiye. Iyo Inter Miami yakinnye warabibonye, abantu baba bahuruye niyo nka baje kumureba. Erega ni icyamamare. Ni icyamamare pe. Ibyo Lionel Messi yatangiye kugaragaza hano muri Amerika ni ibintu bizandikwa mu mateka. Uyu mukinnyi azafasha iyi shampiyona kurushaho gutera imbere.
Not to be an end but a start for this league to continue to grow up.
Ku ruhande rwa Lionel Messi atangaza ko amerewe neza, ubuzima bukaba ari nta makemwa mu ikipe nshya.
Sabia como te dije antes había estado antes.
Yewe ntabwo byantunguye kuko na mbere yuko nza hano nari nizeye ko ariko bizamera ko bizagenda neza. Muri uyu mujyi wa Miami hari abantu benshi bakomoka iwacu mu nce zo muri Amerika y'Epfo kandi hafi ya bose ni abakunzi ba ruhago. kuba mu rwego rwo kurushaho kongerera imbaraga ikipe ya Inter Miami. Lionel Messi amaze kugeza ku buyobozi bwayo igitekerezo cyo gusinyisha Luka Modric kabuhariwe w'umunyakroasiya ukina hagati mu ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne. Iki gitekerezo gishyigikiwe n'umwe muri banyiriye ikipe ya Inter Miami, umwongereza David Beckham. Amahirwe yo kwegukana Modric akaza gukinana n'uwo bahoraga bahanganye mu makipe y'abakeba ariyo FC Barcelona na Real Madrid ashobora kwiyongera. Impamvu ni uko uyu munyakroasiya atakibona umwanya wo kubanza mu kibuga kubera ko umutoza Carlo Ancelotti asigaye ahitamo kwifashisha Jude Bellingham, umukinnyi w'umwongereza w'imyaka 20. Kugeza ubu nk'uko tubikesha ikinyamakuru cy'imikino World Soccer Talk cyandikirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imyenda yanditseho Lionel Messi niza ku mwanya wa mbere mu yaguzwe n'abafana benshi muri shampiyona y'umupira w'amaguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mwaka w'imikino. Umushahara wa Lionel Messi ungana n'amadolari miliyoni 60 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwaka. Amasezerano ye muri Inter Miami yatangiye mu kwezi kwa 7 uyu mwaka akazarangira mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Jean-Claude, ni naha dusoje ibiganiro byacu twari twabateguriye. Mukomeze kugubwa neza, mukurikira n'ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.